Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa gatatu itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2018 muri studio ya Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Kaze mwese.
Umwitegeko twashyizemo ko agomba kugaragaza icyo yakoze muri iyo minsi 30 ishize ku buryo umucamanza icyemezo afata gishingira ku kazi umushinjacyaha yakoze.
Uyu ni umushikiranganji yajeje ubutungane mu Rwanda Johnson Businge avuga ku buryo bushasha ubutungane bugiye gutangura gukora kugira igitigiri cy'abanyororo bafunzwe mu Rwanda kigabanuke. Iyo nkuru hamwe niyerekeye abarundi baba mu nkambi y'impunzi ya Rusenda bategerezwa kwimugwa ahitwa Mulongwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye. Tubahaye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro neza Aloise.
Amaro Orient yahere muri RDC. Inama ya ONU ijejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi yarongereje ibikorwa vya MONUSCO, umurwi wa mbere munini w'abasirikare ba ONU ku isi, kugira ushobore gutegura amatora arindiranywe igishika muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo agamije gusezerera Perezida Joseph Kabila. Iyo nteguro y'itegeko yateguwe n'Ubufaransa yongera yemezwa n'inama ya bose yongereje ikiringo cya MONUSCO gushika mu kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2019 kandi yongerezwa ibikorwa birimo gukingira abasivile gushika ku itariki y'amatora atekanijwe ku igenekerezo rya 2023 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Ambasaderi wa RDC muri ONU Ignace Gata Mavita ntiyashigikiye iyo ngingo. Yavuze ko izo nteko za ONU zikwiye imbere ya byose kurwanya imigwi yitwaje ibirwanisho mu nyuma zibone gukingira abasivili no kugarukana amahoro mu ntara zo mu buseruko bw'ico gihugu. Igipolisi cya Somalia gitangaza ko umuntu yitwaje inkoho akekwa kuba uwakoze ukora iterabwoba yarashe yongera yica umushingamateka i Mogadisho ku murwa mukuru wa Somalia ejo ku munsi wa kabiri. Umushingamateka Rukia Abshir Nor yarashwe ari mu rugo rwiwe muri district ya Shibis ni ya muri Mogadisho nk'uko igipolisi kibivuga. Abdi Wakil Abdullahi n'umukuru w'igipolisi muri district ya Bondele yabwijwe rya Amerika ko umushingamateka Nor yakomeretse bikomeye mu nyuma cyatwarwa mu bitaro i Medina i Mogadisho aho yasandabiye. Nor yari umushingamateka yatowe guserukira intara yo mu manuka ubushira uburengero imwe mu zigize amaleta y'ico gihugu. Gushika ubu nta n'umwe ariyitirirwa bwicanyi, ariko abarwanyi ba Al-Shabaab nibo bamye bagirizwa kwica abashingamateka abakozi hamwe n'abategetsi ba leta muri ico gihugu ca Somalia. Urunani rw'imigambwe iri ku butegetsi muri Ethiopia rwaratoye Abiy Ahmed ngo arurongore. Ibyo byashikirijwe ejo ku munsi wa kabiri ni radio ya leta Fana Broadcasting Corporation. Gutorerwa ayo mabanga bica bimuha uburenganzira bwo guca aho umushiranganji wa mbere wa Ethiopia agira gatatu mu myaka 2023. Ahmed asubiriye rero Haile Mariam Desalegn yatanze imihoho mu kwezi guheze igihe hari uruhagarara rufatiye ku mvo za politike muri icyo gihugu cya Ethiopia. Ubushinwa bwemeje kuri uyu munsi wa gatatu urugendo i Peking rwa Perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un. Yiyemereye kandi ko yiteguriye inama na Leta Zunze za Amerika mu mugambi wo gukura ibirwanisho bya nikleyere mu karere ko mu mazinga ya Korea. Itorokanizo ry'amakuru ry'Ubushinwa Shine Nouvelle ryashikirije ko Kim Jong-un yaganiriye na Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping muri urwo rugendo yagize i Peking kuva ku munsi w'Imana gushika kuri uyu wa gatatu. Urwo rugendo rwari rwatangajwe kuva ku munsi wa mbere ku mugoroba n'ibimenyesha makuru byo mu Japani byavuga ko hari umutegetsi mukuru wa Korea ya Ruguru yinjiye i Peking mu Bushinwa, ariko ntivyashoboye gutomora neza ko ari Kim Jong-un. Imenyesha makuru byo mu Bushinwa navyo byari byaririnze gutangaza urwo rugendo birindiriye ko Kim Jong-un asubira mu gihugu. Leta ya Perezida Donald Trump iri mu mugambi wo guhagarika programme yashiriweho gukingira abanyagihugu ba Liberia babaha muri Leta Zunze za Amerika kugira ntibasubizwe iwabo ku nguvu. Iyo programme yategerezwa kurangira kuri uyu wa gatandatu mpuramabarira muri indwi tugiye kurangiza. Iyo programme rero igiye kuzokongerwa uyundi mwaka umwe. Inyuma yaho Perezida Donald Trump asinyiye kongereza ico kiringo, ibiro by'umukuru w'igihugu White House byashikirije ko igihugu ca Liberia kitakiri mu ntambara kandi cateye intambwe mu kugarukana amahoro n'intwari ishimigiye kuri demokrasi. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ejo ku munsi wa kabiri niho yasohoka ibitaro Hadassah y'i Yerusalemu aho yasuzumwe ubushuhe bwari burenze urugero yari afise nk'uko itangazo ryashikijwe n'ibiro vyiwe ribivuga. Netanyahu w'imyaka 38 y'amavuko yatowe ingwara ifatira mu bihimba byo guhema. Abaganga bamuhanuye kuruhuka no kubandanya afata imiti. Radio ya Leta yatangaje ko inama y'ibiro vyiwe ijejwe ibibazo by'umutekano itekanijwe kuri uyu munsi wa gatatu atakibuza ko iba mu gihe Netanyahu atoyitaba. Kuri izo mvo z'amagara amukitse umushikiranganji wo kwivuna abansi wiwe niwe aca ayirongora nk'uko iradio ya Leta yabishikirije.
Urakoze Aloise ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije. Ubunaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Abacitse ku 10840 ku myuzurire yadutse muri zone Gitaza na Nyaruhongoka ejo ku munsi wa kabiri barakiriwe icese mu kigwati cyo kumutumba Muyengo muri komine Rumonge. Buramatari w'intara ya Rumonge yahavuye yijeje imiryango yatanze kibanza icyo kigwati cyubatswemo ko bagiye kuronswa ahandi barima. Mu Rumonge mugenzi wacu Chris Munezero aradushikiriza ibindi kuri iyi nkuru.
Igihe cy'isaha 6 n'igice niho imiryango 63 yahora mu ikambi y'icashi muri komine Bugarama yashika mu kigwati cyo kumutumba Mayengo. Abo bacitse ku 10 ku myuzurira yadutse mu gace ka Nyaruhongoka haraciye imyaka 2 bakiriwe n'intumwa za Leta ziri kumwe n'abarongoye intara ya Rumonge kumwe n'amashirahamwe OIM na Croix Rouge ariko arabafasha. Abo bakiriwe bose hamwe n'abantu 840 bakaba bagize imiryango 134 baje bava mu makambi bari baregeranijwemo y'Igitaza na Cashi hakaba hari mu 2016. Karita Sindiwa Mungu yashikanywe aho mu kigwati ku munsi wa mbere akavuga ko iri joro yariraye neza.
Iri joro ntako ntasimye ndasce mu nzu kwanza namanza ndasenga ndasimira Imana simira n'abakuru baturondereye hama ntandasinzira itiro ndajyanye ntiryagira urugero kubera twari tugowe cyane imvura yaragwa ugasanga dufise amateso kubana abana tugakuru turago twatimba tujyanye ko basusanga uburago bwazovye tukarosura kuryama imvura ihise no kuturonderera nk'ako gatahe tukadandaza niyo byizigiro twogira kandi niwo kubaho.
Hejuru yabo bahuye n'imyuzurira ico kigwati cyo kumutumba Mayengo cakiri imiryango 40 yatanze hegitari 7 ico kigwati cubatswemo. Nimbona Theophile aserukiriye imiryango 40 yatanze itongo ico kigwati cubatswemo avuga ko barindiriye inshumbusho ya Leta.
Yego bwa mbere arakiye mutugorane ariko mu nyuma twarategeye turemeranya ko matongo badutwaye bazodusubiriza yandi ariko ayo matongo rero turaronka turacarindiri twarasezeranye ko buri muntu atwawe itongo bazomuha inzu muri izi nyubako mu nyuma bakazoca bamuha uburinganire bw'itongo bungana n'iri izindi bamutwaye. Twifuza ko bobikora vuba tukaronka ako gataka kugira ngo natwe tuharangurire imirimo y'ibifungurwa bidutunga.
Celestin Nifasha musitanteri wa komine Rumonge yijeje iyo miryango 40 ko igiye kuronsa uburaro naho kurima.
Abenegihugu muri Cyabara Mayengo bari basanzwe barimira hano by'ukuri kuko twaraciye mu mpinga nyinshi turarondera hirya no hino twasanze aho honyine niho yitwa hafi yaho muherereye ahandi twari twaronse hari mu yindi zone yakure cyane mu minago by'ukuri twabonye uko bitokunda umuntu apfuye ngaha rero by'ukuri twaratoye hanyine muri zone kigoye na benshi barahazi abakuri imitumba barahazi kuko habaye amadesane menshi cyane kugira icyo kibanza bakirondere nizere yuko igiye kugenda neza
iyo miryango yose hamwe uko ari 174 igiye kuba muri ico kigwati cyo kumutumba mayengo igiye kuronswa impapuro z'amazu bahawe ayo mazu muri iki gihe aracubakishijwe amahema abagira neza bakaba bemeye yuko buhoro buhoro ayo mahema azogendera sumirizwa n'amatafari abo bashikirijwe amazu kuri uyu wa kabiri bari bamaze imyaka 2 mu makambi ifata kibanza y'icashi no mu gitaza aho mu kwezi kwa mbere k'2016 bari bacumbikiwe bakaba arabacitse ku icumu ku magenekerezo ya 2019 ukwezi kwa gatatu 2015 hamwe no kwigenekezo rya kabiri ukwezi kwa 11 2015 nyene mu myuzurira y'amazi avanze n'ibibuye mahero byasituye amazu 320 hamwe n'inyubako z'amashuri 33 muri ico gihe abantu baharugwa ku 1,600 ntibari bafise aho baba mu rumonge Chris Munezero ijwi rya Amerika
tuve mu Burundi tuje muri Congo abarundi baba mu nkambi y'impunzi ya Rusenda bategerezwa kwimugwa ahitwa Mulongwe ni mu ntara ya Kivu ya Majepfo muri Republika ya Iharanira Demokarasi ya Congo mugenzi wacu Vedaste Ngabo araduha inkuru
kubera ubuzima bubi impunzi zo mu bihangare byo mu nkambi yo mu Rusenda zimazemo igihe cy'umwaka wose abana n'abagore ndetse n'abagabo bari basohotse inkambi bikorera imizigo ndetse n'abandi bafata ibyapa bivuga yuko barambiwe n'ubuzima butari bwiza bamazemo igihe cy'umwaka wose kuri mikoro z'ijwi rya Amerika izi mpunzi zari zasohotse inkambi yo mu Rusenda zerekeza mu nkambi ishasha y'Imurongwe n'amaguru inkambi iri mu birometero birenga 50 n'inkambi yo mu Rusenda zagiye zitugaragariza zimwe mu mpamvu zakoze iyo myigaragambyo
Babwa turafise ingorane n'ukuri abantu bo muri Akeye. Turamaze umwaka n'igice ari abafunze imyaka 2 bari muri Akeye. Twebwe twavuye mu materanzite dukubise amezi 9 umwaka batubwira yuko imarinda ari twebwe tuzotangira inkambi. Ariko abantu bataramara n'amezi 5 bose nibo batangiye kugera mu nkambi twebwe turiko turahangayikirino turarusha nitugiraho twituma nitugiraho tujyama turaramana ho mu ngurube abagabo bobo reka mama bagore turafise ikibazo
ariko nyuma y'iminota igera kuri 20 izi mpunzi zisohotse inkambi yo mu Rusenda komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi senere ifatikanyije n'igipolisi yagaruye izo mpunzi mu nkambi yo mu Rusenda izikoresha inama aho umuyobozi ushinzwe impunzi mu karere ka Fizi Maitre Sami Mukombozi yasobanuriye izi mpunzi yuko mu byumweru 2 biri imbere bazazimurira mu nkambi ishasha y'Imurongwe iri mu karere ka Fizi nubwo biruko izi mpunzi zivuga yuko zitizera gahunda zahawe na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi yo kuzimurira mu nkambi ishasha mu byumweru 2 biri imbere kuko atari bwo bwa mbere bazisezeranya kwimuka ko masagahera mu kirere
mugabo rero nubwo baduhaye izo tariki 15 twebwe nitwigeze tugira icyizero na gito bivanye yuko batangwe gutanga itariki 15 bongera baduheza izindi ndwi 2 muri zo ndwi 2 indwi imwe n'igice yari majije kurangira urumva hari asigaye kindi gice kugira ngo za ndwi 2 nazo bari batanze nyuma y'izo tariki 15 zishike nizo tariki 15 rero baduhaye ubwo nta cizero na gito dufise ayo makuru yose baduhaye turazi neza kare kuduhenda impamvu amahangare ariyo mbo aha naho turi mu mahangare turi muri Akeye yoroka byari bavuze rero uti hako murindiriraha ahubwo nimugende murindirire aho bazobasohorera nyene kugira ngo mube muragumye ngaho muri Akeye aho twoce tugira icizero
izi mpunzi zigera kuri 500 zimaze umwaka wose mu bihangare zitangaza kandi yuko hari byinshi zihomba birimo n'uburezi bw'abana ndore ko hari abana bamaze imyaka 2 batiga kubera yuko umwaka umwe bawumaze mu nkambi z'agateganyo ndetse n'uyu mwaka bakaba bawumaze mu bihangare byo mu Rusenda ari nabyo bituma abana benshi bahinduka inzererezi
kibazo cy'abana bacu nyene kirakomeye kubera ntibiga ni bamayibobo bagiye iyo ruguru ngo bagiye gusenya bakubitirayo baja kuyitanganika bakabakubitirayo ngo bariko bari imboga z'abandi rero ibyo bigaca bitubabaza kandi twari tuzi yuko iterambere ry'abana ari kwiga urumva rero twari dukuye natwe kugira aho dushitse kugira ngo abana bacu bige natwe tugire imigambi dukoze ejo hijya ejo tumenye kazoza kacu nakabana bacu
inkambi shasha y'umurongwe impunzi zo mu bihangare byo mu Rusenda zifuza kujyamo ikaba irimo impunzi zirenga 300 bageze ba mu nkambi z'agateganyo za Mongemonge Kavimvira ndetse na Sange bedasingabo ku bwijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara kivuye amajyepfo
Tuve muri Kongo tuje mu Rwanda hari ikibazo cy'abafungwa igihe kirekire bataburanishwa leta itegekanya kubivugurura umushikiranganjeje rw'ubutungane Johnston Businge yabisobanuye mu nama nshingamateka umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Sumta Koboyi yarabikurikiranye tumutega amatwi
Ubwo yari yitabye inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena ngo asobanure ku bibazo bigaragara mu butabera Minisitiri w'ubutabera Johnston Businge yavuze ko hari amategeko arimo kuvugururwa azarushaho kunoza uburenganzira bwa muntu Minisitiri yagarutse cyane ku ifatwa n'ifungwa ry'agateganyo ubushinjacyaha bwari bwemerewe gusaba ko umuntu yakomeza gufungwa by'agateganyo inshuro 12 Minisitiri Businge avuga ko ibi bigiye gusubirwamo
ni kwa kundi umuntu umucamanza amufunga iminsi 30 yitwa ifunga ry'agateganyo iyo minsi 30 irangiye agomba kugaruka imbere y'umucamanza bakamurega icyaha cye mu mizi akakiburana cyangwa se hagafatwa ikindi cyemezo cyongera ya minsi ubu twashyizemo ko na ya minsi 30 iyo bakugaruye umushinjacyaha akaza gusaba ko kuvuga ati sindarangiza iperereza nakoraga nasabaga ko munyongerera iminsi umwitegeko twashyizemo ko agomba kugaragaza icyo yakoze muri iyo minsi 30 ishize ku buryo umucamanza icyemezo afata gishingira ku kazi umushinjacyaha yakoze asanze ntako yakoze ubwo bivuze ko azajya avuga ati twaguhaye iminsi 30 ntacyo wayikozemo uyu muntu turamufunguye azajya akurikirana urubanza rwe ari hanze
Minisitiri yanagize icyo avuga ku ifatwa n'ifungwa ridakurikije amategeko rijya riboneka cyane cyane mu nzego z'ubugenzacyaha n'iz'ubushinjacyaha uyu muyobozi yavuze ko iki kibazo kigiye kurangizwa n'amavugururwa ateganywa kuri za stasiyo za polisi izi nzego nazo zigiye kuzahabwa ubushobozi bw'ikoranabuhanga rizabafasha gucunga imifungire umubare w'abagororwa bafungiye mu magereza y'u Rwanda nawo abasenateri bawugarutseho uyu ni senateri Mushimiyimana Apollinaire na senateri Mukasine Marie Claire
hagati ya 2016 na 2017 mizageza z'igihugu hinjiyemo abantu barenga 111 ni benshi cyane niyo ngavuga ntari kuko ntamba bazitujya tugira iki kirabujwe mu mategeko yacu ntabwo giteganywa bigenda bite
kuriya gukomeza gutekereza ku mihanire rwose bikomeze binarebe no mu mateka yacu uko ubutabera bwakorwaga simpamya ko gufunga abantu ari umwimerere w'abanyarwanda ariko nibindi byose byashoboraga gukoreshwa kugira ngo abantu bacibwe imanza ariko be guhinduka abanze
Minisitiri Businge avuga ko hari ibyo leta yatangiye gukora mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo
muri penitentiary reform policy n'ubu barimo kugerageza gushyira mu bikorwa duhindura umuntu vuba bishoboka ku buryo dushobora ntitubuze uwinjira ariko dushobora gutuma uwinjiye asohoka vuba kandi asohoka yarahindutse twatekereje izindi nzira ntekereza ko zizatwunganira ariko sintekereza ko arizo zatwunganira ku buryo bugabanya cyane abantu babagororwa bari mu magereza turashaka ko uburyo bundi bwo gufunga umuntu atari muri gereza harimo na za mikandara electronic monitoring umwanya wo kugufungira muri gereza uwe ngufungishije ka kantu bakakwambike ku kuboko
abasenateri banibajije urwego rwemerewe gushyiraho ibihano bavuga ko hari izindi nzego nyinshi za leta zitari iz'ubutabera zijya zimvikana zica abaturage amande ndetse bikaba byagera no kugifungo
ariko hari ikintu njye mbona kimwe kiba mu nzego z'ubuyobozi n'inzego z'ubuyobozi ariko usanga zifite nko muri mushingano zabo ikintu cya regulation ugasanga urwego rusa hari inzego zisa nkaho zishyiriraho ibyaha n'ibihano tuvuge nka rura akavuge nka polisi y'igihugu ugasanga bashyizeho ibwiriza ngo uzakora iki cyaha azahamwa gutyo ugasanga harimo no kumufunga no kumufungira muri kasho avuga ntari ko izo nzego zifite wenda ni iyo ni debu umuntu yazana mu gihe cyo kwiga code penal izo nzego zifite ububasha bwo gushyiraho ibyaha n'ibihano bigenda bihinduka umwaka ku wundi bihabwa uburemere uko izo nzego zishakiye.
Ministre w'ubutabera yavuze ko atarazi iki kibazo ariko ari umukoro ahawe.
Code penal harimo ibihano n'ibyaha ariko sintekeza ko ari urwego rutanga igihano cy'igifungo. Ntabwo ntekeza ko ruhari, ndaza kureba neza, ntabwo narimbize. Ariko ibi bihano birimo amande, ubwo ni ukureba amategeko ashyiraho, amategeko atanga ububasha ku buryo urwego nk'umujyi, nka rura, nka polisi bashobora gushyiraho amande ku kintu. Ndimo ndatekereza ko bigomba kuba bihera ku itegeko, the mother law ibitanga. Turaza kureba dusanze ari ikitemewe n'amategeko twagikoraho vuba vuba cyane.
Mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda kirimo kuvugururwa, bivugwa ko kizabonekamo ibisubizo byinshi byasaga nk'ibibangamiye urwego rw'ubutabera. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi. Abatumye urugomero rwa Kajeke rwari rugenewe kuvomera imirima mu kiyaya Cimburutuzura mu ntara ya Bubanza bagiye gukurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi. Ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi ku mugoroba w'uyu wa kabiri mu ngoro y'inama nshingamateka. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka arabidushikiriza.
Ikibazo cy'urugomero rwo kuruzi Kajeke rwari rwatanguye kubakwa muri 2009 kirarajishinga abakenguza amateka bakengurutse kubona kuri uwa kabiri umushikiranganji w'uburinyi n'ubworozi yarabitavye. Umukenguza amateka Imakire Ndabaneze yatoye mu ntara Bubanza anarongoye umurwi w'amaho ujejwe ibibazo by'ubutunzi yabajije igituma urwo rugomero rutarashikirizwa abanyagihugu.
Les travaux de construction du barrage hydroagricole de Kajeke ont été entamés.
Umukenguza amateka Imakire Ndabaneza avuga ati ibikorwa byo kubaka urwo rugomero byatanguye muri 2009 rwategerezwa kuvomera amahegitari arenga 2022 n'8 yo mu kiyaya Cimbo yo hagati mu makomini ya Gihanga na Bubanza. Ibikorwa byategerezwa kumara imyaka 3 none birababaje kubona muri 2018 ubwo rugomero rutaruzura kugira abo ari rugenewe batangure kurukoresha. Umushikiranganji Deogide Rurema ajejwe uburinyi n'ubworozi aratahura imyidogo y'abakenguza amateka yibukije abo bakenguza amateka imvo n'imvano yo kutuzura k'urwo rugomero.
Tanagize amahigwe tarakoze mu biro by'icengerashaka bica umukuru w'igihugu umuyobozi mwishikira cegera cy'umuyobozi mwishikira ibi byaraba. Ndibuka neza raporo ya mbere twagiye ku rubuga tuzatwerekana yuko hari ibikorwa biriko birapomoka urugomero utaranahera. Cyo gihe nibaza ko byambereye ikibazo ko raporo twatanze abantu baranyegeza bica bituma abakuru bishikira ku rubuga bagasanga koko ibintu byarayangaye. Sinarinze ko nzo mushikiranganje abakonseye baza kubidefanda muri deso minisitiri presidansi batukwiye bati aba bantu ntibakurikirane kuko bari bafite amahera bazoce bagenda hanze. Ico cabaye hariyo abantu rero baje babitanga ati baragenda hanze. Ce bashitse nahamagaye ba bakonseye ndabwira ati uko nabonye mwahanuye abandi ce ndabona ntitwoshoboka nibaye murakura meza nace ndabarunga igiteka kuba baragenda kuruhukirayo.
Abaserukira abanyagihugu bagakurikiranira hafi ibikorwa vya leta babajije umushikiranganji w'uburinyi n'ubworozi ikiriko kirakogwa.
Comptez-vous détruire complètement ce qui est actuellement en place et reconstruire?
Bwigi vyubatswe bwamuze bisambura kugira mutangure kubaka gushasha. Mbega nimwasubira gutangura kubaka nimwibaza ko amakosa yabaye ubwa mbere n'ubu azosubira. Igishu kuri icyo kibazo ni uko leta yamaze gutanga isoko ku bahinga mpuzamakungu bariko bakora ibindi vyigwa. Ivyo navyo vyotunganya ibindi bikorwa bishasha vyo kubaka urwo rugomero nk'uko wajejwe uburinyi n'ubworozi muri leta yabibwiye abakenguza amateka kuri uwa kabiri.
Baravuze kuri urugomero zosubirwamo, hariho ubuhinga rero bwo kubisubiramo gusambura, ariko mu gusambura hari aho bazosanga kumbure ku nkengera bikomeye cangwe ubwo buhinga jewe sinobumenya, ariko ico bikora tegerezwa gusubirwamo. Bariko baratubwira yuko miliyaridi zigera 19 urwo rugomero rwotangura rugakora. Nababwiye yuko turiko turarondera uburyo kandi ayo mahera nibaza ico cikwa giheze ntazo tunanira kumobiliza kuko ni kibazo kandi n'igikorwa nkora mutima ico gisaba gusa nuko namwe mwotubi ruhande kugira ngo muri budget iki kintu kibe prioritaire.
Abakenguza amateka w'u Burundi basanga abatumye ugo rugomero rwatwaye amamiliyaridi 9 y'amarundi ari abo guhagarikwa bagashirwa imbere y'ubutungane. Umushikiranganji Deogide Rurema yemereye abakenguza amateka n'ubarongoye ko hagiye gufatwa ingingo, avuga ko baba bakozi bo mu bushikiranganji arongoye baba bagize uruhara muri ivyo bintu co kimwe n'abari batsindiye isoko bagiye gushengezwa vuba. Bujumbura, Evariste Nzikubanya, nka Ijwi rya Amerika.
Ubu naho ni wa mwanya mushikirizwa ikiganiro Amerikana kibashikiriza ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kahise no muri bino bihe tugezemo. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi agiye kugaruka ku kibazo cerekeye intwaro mu gihugu.
Mbanje kubaramutsa, mwaramutse neza. Mu 2015 umunyamakuru Nicolas Christophe wa New York Times yanditse ko kuva mu 1968 abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishwe barashwe barutaga abanyamerika bose baguye mu ntambara zose Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarwanye zikomatanije. Ejo bundi kwa gatandatu w'icyumweru gishize abantu bagera hafi miliyoni imwe n'igice bari biganjemo cyane cyane abana b'abanyeshuri bakoze imyigaragambyo mu gihugu cyose basaba ko intwaro zimwe na zimwe zicibwa mu gihugu kandi ko n'imyaka y'amavuko abantu bemereweho kugura intwaro yiyongera. Nubwa mbere mu mateka abantu bangana gutya bakoze imyigaragambyo umunsi umwe. Bari bafite ibyapa byanditseho ko kuva mu 1991 abantu bishwe barashwe kugeza ubu barenga 490 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izi ni ingero zimwe kuko ni nyinshi cyane zerekana ko ikibazo cy'intwaro kiremereye. Kuki se zidacibwa? Bituruka ku itegeko nshinga ryemerera buri muturage wese gutunga imbunda. Byanditswemo Burundu mu 1791 nk'uburenganzira bw'ibanze bwa rubanda. Itegeko nshinga rivuga kandi ko uburenganzira bwo gutunga imbunda budashobora guhonyorwa na gato. Muri iki gihe intwaro ziri muri rubanda zirenze ubwinshi bwabo. Ku baturage 100 hari intwaro zirenze 101. Kaminuza ya Harvard yatangaje ubushakashatsi buvuga ko mu 2016 imbunda zari mu maboko ya rubanda zari 265,000,000. Bishyira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mwanya wa mbere mu bihugu birimo intwaro nyinshi mu baturage. Iki kibazo cy'intwaro gihora gitera impaka z'urudaca mu baturage ubwabo, mu bashakashatsi, abarimu ba kaminuza, abanyapolitiki no mu nkiko. Urukiko rw'ikirenga ubwarwo rwaciye imanza byibura 8 guhera mu 1875 kugera mu 2016. Buri gihe ruhora rushimangira ko gutunga imbunda ari uburenganzira ntavogerwa bwa buri muturage wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyamara rero abazirwanya noneho bamaze kubona inkunga iremereye ya John Paul Stevens. John Paul Stevens yabaye umwe mu bacamanza b'urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 1975 kugera mu 2010. Ubu afite imyaka 97 y'amavuko, yibereye mu kiruhuko cy'izabukuru. Kuri we imbunda by'umwihariko imbunda nini zikwiye kujya mu maboko y'umutwe w'abantu wemewe n'amategeko. Zikwiye kuva mu maboko ya buri muntu ku giti cye. Kandi yemeza ko ariko yamye abivuga akiri no mu kazi ke k'umucamanza. Avuga ko impamvu yatumye itegeko nshinga rihinduka mu 1791 zitakiriho muri iki gihe tugezemo. Kandi byaba ari n'uburyo bwiza bwo kuzirikana ubuziraherezo abazira ubwicanyi bw'imbunda bose. Impaka rero ziracyari ndende, naho bariya abana b'abanyeshuri bo bavuga ko aribwo bagitangira ko batazatezuka kugera igihe amategeko ahindutse. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika nagihumurije, ndabashimiye rwose. Murakarama, mugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Harakoze mugenzi wacu Thomas Kamirindi kuri icyo kiganiro Amerika yabashikirije. Aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri kino gitondo. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndabashimiye mwese mwaduteze amatwi. mugire umunsi mwiza, Imani bahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.